Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vya ry'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki 13 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 muri kumwe kuri mikro nanje Fiden Yonga. Amasezerano y'ukubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Rusizi ya gatatu ashobora kuzoshigwa mu bikorwa tanzitizi.
Biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora kuhura n'intamba myinshi cyane kubera umwina, umunoho, indandende z'abantu baba bipfuza kugwanira inyungu zabo ngo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu.
Uyo ni Gabriel Rufyiri, umuyobozi wa Oricom, ikigo kijejwe kugwanya ibiturire mu Burundi, yumvikanisha zimwe mu nzitizi zo gushira mu bikorwa amasezerano ya Rusizi ya gatatu. Mu gihe Leta y'u Burundi ibandanya gukangurira impunzi z'Abarundi gutahuka ziva mu bihugu zahungiyemwo mu ikambi y'agateganyo yasange iri muri teritwari ya Uvira, intara yakivuye mu manuko, ho babandanya kwakira impunzi nshasha zibasaba ubuhungiro kubera impamvu z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Muri Malawi, imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bandanya kuremera umukuru wa komisiyo y'amatora isaba ko atanga imihoho. Nyamara imbere yo kudushika kuri aya makuru, tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Alice,
urakoze Fideli. Turashimikira kuri bishasha kuri Ebola, ibijanye n'inkoho muri Nouvelle-Zélande, politike nshasha ya Amerika kubimukira, imyuzure y'imvura mu gihugu cy'Ubuhinde, hamwe n'ibindi mwanya udukundiye. Imiti ibiri kuri ine irikiragiragezwa kugira ivure Ebola muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yerekanye kwikiza kandi ko ariyo ikwiye guhabwa abarwayi. Iyo miti inyuma yo kugeragezwa yatumye abahinga bayigira imiti ya mbere gukoresha ku barwayi ba Ebola muri Kongo, aho Ebola imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 1,800. Mu bantu bativuza barwaye ico kiza cya Ebola, 3 kuri 4 barahitanwa nayo, nkuko bishikirizwa na Dr. Michael Ryan wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Kuvura Ebola cyabaye ikibazo ku bategetsi ba Kongo bivanye n'intambara hagati ya benegihugu, kuko benshi ngo bahitamo kuguma mu mihana yabo iyo barwaye, bigatuma uwo mugera urandarara ugafata abatari bake. Abantu batunze inkoho muri Nouvelle-Zélande bamaze gusubiza ku bugombe bwabo inkoho zicira umuriro zirenga 10,000 ni muri porogaramu y'igihugu yo kushumbusha amafaranga yashizweho na Leta inyuma y'ubwicanyi kivunga bwahitanye abantu batari bake. Nouvelle-Zélande yakuye ku isoko inkoho zirasa abantu benshi, inyuma yaho witwaje inkoho yiciye abantu 51 akomeretsa abatari bake ku misigiti ibiri yo mu gisagara cya Christchurch ni mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Uwo mugambi wa Leta wo gushumbusha usubije inkoho zobandanya gushika mu kwezi kw'12. Abashingamateka bo muri icyo gihugu cya Nouvelle-Zélande bemeje ayo mategeko akomeye ku nkoho inyuma y'ubwo bwicanyi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Perezida Donald Trump yaratangaje politike nshasha ku munsi wa mbere jo yima Green Card hamwe n'ubwenegihugu abimukira batega amashi mu gufashwa na Leta mu bisata byo kwivuza, guhabwa ifungurwa no guhabwa uburaro. Ken Kushineri n'umuyobozi w'imfatakibanza w'igisata cya Amerika kijeje ubwenegihugu n'abimukira yatangaje ko abifuza kuza canke kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakwiye kuba bikwije kandi bashoboye no kwifasha. Ariko Kusineri ashikiriza ko porogaramu zo gufasha impunzi zisanzwe zarahawe ubuhungiro muri Amerika hamwe n'abahohotowe abahohotewe mu ngo zabo hamwe ndetse n'abahuye n'ibibazo by'urudandazwa rw'abantu batazokorwa ko niyo ngingo. Amashyirahamwe aharanira agateka k'abimukira muri Amerika bariko bariyamiriza iryo tegeko. Urunani rw'ayo mashyirahamwe i New York ruhukiyemo abanywanyi barenga 200 bavuga ko iryo tegeko ari urwanko kubava mu bindi bihugu kandi bagiye kubirwanya bivuye inyuma. ibikorwa byo gutabara biracabandanya mu mareta ane yasinzikajwe n'imyuzure y'imvura mu gihugu cy'Ubuhindi aho abantu bashika amajana abiri ari bo bamaze kuhasiga ubuzima abandi barenga umuriyoni barakurwa mu ngo zabo abategetsi b'Ubuhindi baragabisha ko ibitigiri by'abafuye bishobora kwiyongera mu gihe abatabara bakirondera abantu boba baratwawe n'inzuzi kandi boba bari no mu bihomoke vy'amazu mu gihe imvura ari nkenegwa cyane mu bice by'igihugu cy'Ubuhindi byasizikajwe n'uruzuba ni nayo yica abantu benshi baharurwa mu majana buri mwaka mu mwaka uheze leta ya Kerala ni muri cyo gihugu cy'Ubuhindi yaratewe n'imyuzure aho abantu baharurwa ku majana 450 bahasize ubuzima. Muri Afrika kandi igihugu cya Misiri harangiye mu gihugu cya Misiri niho harangira inama y'iminsi ibiri ejo ku munsi wa kabiri n'abakuru kuri wa kabiri murambabarira n'abakuru b'imihari ikomeye yagize uruhara mu myiyerekano muri Sudani nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu kuri wa kabiri mu gihe hasigaye iminsi mike ngo hasinywe amasezerano acira inzira abasivile kuzorongora igihugu cya Sudani intumbero y'umubonano kwari gushika ku mahoro mu gihe akirindiriwe gutera uwo mukono kuri aya masezerano arindiriwe igihe kirekire nk'uko byashikirijwe n'uwo mushikiranganje ayo masezerano ategekanijwe gusinywa ku itariki ya 17 z'uku kwezi k'8 agacacira inzira leta mfata kibanza y'abasivile hamwe n'inama nshingamateka kiringo cy'imyaka 3.
Urakoze ya Loyce ku makuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho mu gihe leta y'u Burundi bandanya gukangurira impunzi z'abarundi gutaha ukaziva mu bihugu zahungiyemwo mu ikambi y'agateganyo ya Sange iri muri territoire ya Uvira intara ya Kivuye mu Manuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho babandanya kwakira impunzi nshasha zibasaba ubuhungiro kubera impamvu z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari muri Kongo.
Ukigera ku marembo y'iyi nkambi uhasanga hari abarundi bakambitse hanze y'inkambi, bamwe bicaye mu gihangare gihari abandi nabo bari guteka hanze y'igihangare mu gihe bagitegerejwe kwandika ndetse no kunyura ku musambo kugira ngo bemererwe kwinjira imbere mu rupangu rw'amajanja ahari impunzi zemerewe ubuhungiro. Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuye mu ntara ya Kibitoki bibubanza na Kayanza, bavuga yuko zimwe mu mpamvu zituma bava mu gihugu cy'u Burundi zirimo guhohoterwa bakorerwa n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'imbonerakure. Nije imbere Violette yahunze ava mu gihugu cy'u Burundi we n'abana be babiri amaze ukwezi kumwe muri iyi nkambi y'agateganyo ya Sange.
Njyewe umugabo wanjye haraje mu ijoro abantu bambaye impuzu zirabura baramujyana, bamaze kumutwara narabyutse mu ijoro ndatabaza baramfasha gushakisha. Mu iryo joro ntabwo twigeze tumuronga, nabukeye kandi turarondeza kandi turongera turabura, hama mbaye ngaho iminsi ibiri niho bagaruka baradodora iwanje ndavuga ati abantu banshakira amahoro bitamo kuboroga bacaba ababanyi barabyuka baza kuntabara. Niyo nanjye nahisemo guhunga kuko nabonye mfise umutekano muke, kuko uwanjye bamutwaye sinzi ko ahari sinzi ko yapfuye byose ntabyonze.
Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya Sange buvuga yuko muri iyi nkambi harimo impunzi z'abarundi 450 barimo 50 bageze muri Kongo bahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi k'8 kubera impamvu z'umutekano muke. Muri aba barundi 50 bageze muri iyi nkambi muri uku kwezi k'8 harimo abavuga yuko bahunga igihugu cy'u Burundi bitewe n'uburyo bicara bafungwa kubera kudahuza ibyiyumviro n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Nzakiruta Imana Jafeti n'umwe muri abo barundi bayiruka guhungira muri Sange.
Je nahuza umutekano wanje muke, cyo umutekano wanje muke nyine umugambwe wa CNDD-FDD, hama ndavamo umugambwe wa CNDD-FDD maze kuvamwo nja muri FNL cyagiye kubamwo namwe ntotezwa cyane gose. Ntotezwa gute batuye idarapo y'umugambwe wa CNDD-FDD maze kubamavoka je na iture kora na vyo mu mugambwe bamaze kuntura tuza nahisemo kugira hane kugira munge na mandahunga je cyose abantu uko aseru boyo kingira ubuzima bwe wacu hano aho turi ko ubuzima bwacu nibukingiwe neza kubera turi hafi igihugu cy'u Burundi abo badutura n'ubu barashobora kuza bakadusanga hano hafi muri sange bakatugira ubuzima bwacu je cyose abantu ko dukura ahantu bakatujana kure ye igihugu tuvamo
ndashimiye Aline no kugira ngo ahunge Burundi aze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo byatewe n'uko umugabo wiwe yicaraga afungwa kubera ibyiyumviro bye bya politiki
naje mu Rwanda bamutwaye ku cyonyere twa Bujumbura twibukira mu cibuto kibacha musanga bacu baramutwara sinigeze menya ngo baramwishe sinamenye ikintu na kimwe nanje bakuraho baza kundondera kubivaye n'iby'imigambwe kuko twari mu mugambwe uyu nawe akaba muri uyu umwe twimuke mu mugambwe wabo turavuga twe nta by'imigambwe dukeneye ariko niko twoguma dukorera Imana gusa nibikunda tugenereje mu mugambwe uje mu mbonera kure muri documentation bacu baramutwara uko asigira imbanye y'umwana n'abana batatu n'ubundi uko nyene niba nahungiye no muri kirugu cya Kongo nshaje dusaba twege nuko batwubahiriza umwe wese mu mugambwe arimwo akaba muri uwo mugambwe nyene kuko twese nzikabura mu mugambwe umwe nuko twota nuko amadini amasengero ari menshi nuko n'imigambwe ingana umwe wese afise ishengero asengamwo nuko afise n'idini yiwiwe ari bugirende ari bubemwo n'umugambwe aragende kuba mu mugambwe wiwiwe yiyumvamo apana guca bafata umuntu ngo baje kumwica muhora umugambwe
mumenye yuko izi mpunzi zikomeje gusaba ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe mu kwezi gushize kwa karindwi tariki icyenda ishyirahamwe rya SER rifatikanije na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi ku bushake imiryango 33 igizwe n'abantu 88 yari ivuye mu nkambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika muri Sange yo mu Ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ibihugu bitatu Burundi, u Rwanda na Kongo biherutse gushira umukono ku masezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ruhuriwe ko n'ivyo bihugu urwo rugomero rwiswe Rusizi ya gatatu ruzotanga umuyaga nkuba ungana na megawatt 147 mu myaka 5 iri imbere ruzokubakwa mu ntara kivuye mu manuko ahegereye urubibe rw'ivyo bihugu. Amashirahamwe agwanya ibiturire nka Oricom iyo mu Burundi naho rishima ko ari umugambi mwiza rifise amakenga ko uwo mugambi uzohava unigirwa mu menshi kubera ibiturire no kutumvikana kw'ivyo bihugu bitatu. Ibindi kuri inkuru turabashikizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amasezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba Ruzizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera zo kwezi guheze kw'indwi i Kinshasa mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatewe ku mukono n'abashikiranganje batatu baserukira u Rwanda, u Burundi na Kongo, ibihugu bizosangira ku rugero rungana umuyaga nkuba ungana na megawatt 147 uzotangwa n'ubwo rugomero. Ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyaga nkuba hagati y'umwaka w'2025 n'umwaka w'2026 ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajana 7 y'amadolari ya Amerika n'iyarenga imiliyaridi 2100 y'amarundi azotangwa n'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afurika ijejwe iterambere hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Abagwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta nk'ishirame Oricom rikorera mu Burundi barashima uwo mugambi. Gabriel Rufyiri atwara Oricom.
Twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi warabaye. Abatabizi n'umugambi uva kure cyane kuva mu 1992 uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina indandende z'abagiye baratwara ibihugu by'aka karere kacu ka CPGL isa niyahagaze. Turazi neza yuko igihugu kitagira umuyaga nkuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka cyane cyane mu bintu bijanye n'ubutunzi, kandi murabizi neza ko umuyaga nkuba ukenewe mw'ibi bihugu nko mu Burundi hoho mu bisagara ni munsi ya 30%. Ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya 23% abaronka umuyaga nkuba. Murumva neza yuko atagihugu na gimwe gishobora gutera imbere gifise umuyaga nkuba ungana gutyo.
Yamara naho biruko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamyi kugira ngo umugambi uje mu ngiro ari nyinshi. Muri zo harimo intambara zivugwa mu gace ubwo rugomero ruzokubakwamo hamwe n'ibiturire.
Ariko turavye umwijyane uri hagati y'ibihugu byo mu karere hariho n'imigwi igwana. Biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora kuhura n'intamba myinshi cyane kubera umwina umunoho indandende z'abantu baba bipfuza kugwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu hamwe byoshoboka ugo rugomero rukubakwa byoshobora gufasha igihugu mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nkuko yandi yose ahora aribwa
umuyaga nko buzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni 30 baba muri ivyo bihugu bitatu aho niho Olicom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyorozwe
kenshi ama leta arakunda kuvyivangamwo gose bakavuga bati atari umuntu w'iwacu aje gutwara amasosiyete azokubaka ntibavyemere ugacho usanga rero harabayemwe ibibazo nico gituma twipfuza ko hobi kintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi kuko ni migambi hambaye cyane cyane abarundi bose abanyekongo bose abanyarwanda bose bakumva neza yuko iyari migambi irengeye intwaro ziba ziharu no munsi kuko intwaro ziraza zikagenda murabona ko uyu mugambi watanguye kuva mu 92 ari migambi iraba ivyo no kwitwa urunganwe mu gifaransa cyo twita regeneration
ubwo rugomero ruzokubakwa mu ntare ya Kivu ya majepfo ya Congo kuruzi rusizi ruva mu kiyaga cha Kivu rwisuka mu kiyaga cha Tanganyika ahegereye imipaka y'ivyo bihugu byose kuri ubwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri ruzizi ya mbere gubatswe mu mwaka w'igumikime 1950 na ruzizi ya kabiri gubatswe mu myaka y'igumikime 1980 izo ngomero ubuzi saneza hagarise gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje ishiramere huza ibyo bihugu bitatu CPGL byanatse ko risanura izo ngomero kubera uko tumvikana hagati y'ibihugu birigize Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
banywanyi bijwe rya America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirandi Washington DC mu kinundi no mu kinyarwanda. Muntu mbere w'ukubandanya guhimbaza umunsi mukuru w'Ilaidi umunsi w'ikimazi wahimbajwe muri yindwi umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wabandanije kugendera abayisilamu bo hirya no hino mu gihugu ubaha inyama mu karere ka Rwamagana muri sektor ya Rubona hatanzwe inka 15 zigabanwa imiryango y'abayisilamu bakenye mbere n'abandi bo mu yandi madini asumta kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
Kuri uyu wa mbere umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda bari kumwe n'abaterankunga baturutse mu gihugu cya Turukiya bahaye abayisilamu mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana inka zisaga 15 zahawe abayisilamu b'abakene n'abandi baturanyi babo bo mu yandi madini ni igikorwa cyari kitabire n'abatari bake buri wese yatambukaga agahabwa ikiro cyangwa bibiri by'inyama bitewe n'umuryango afite ijwi rya Amerika ryageze ku musigiti wa Mabare mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba tuhasanga abayisilamu n'abaturanyi babo bo mu yandi madini bari baje ari benshi gufata ku mafunguro y'inyama bagenewe Shehe Mbarushimana Suleimani umujyanama w'umufti w'u Rwanda yabwira Radio rya Amerika ko gusangira bifasha abasanzwe batabona ibyo kurya kwiziza umunsi mukuru
dukorira idi iminsi 3 iyi raidi yabaye nko musheje tugasenga iyi raidi kabira abaye igakomeza ku munsi kurikiraho nejo bizakomeza kuri tuyikora iminsi 3 ku buryo bwihariye kuri uyu munsi mukuru w'igitambo rero kuri uyu munsi kwari bwo twahisemo kuza kwifatanya n'abayisilamu bahano imabare ndetse n'abatari abayisilamu nk'abaturanyi babana tugasangira raidi nge kwa mufti w'u Rwanda mu bano yagiranye n'umuryango witwa Hassan wo mu gihugu cya Turukiya afite icyicaro ariko mu Budage akaba ari mu rwego rero uyu mwaka bari bagenye inka 50 inka zizewe zidafite ubuziranenge 15 rero nizo zagenewe hano imabare akaba rezo dufite hano barimo bategura kugira ngo baze gusangiza aba bayisilamu bari hano n'abatari abayisilamu bari hamwe
Shemba Rushimana Suleiman avuga ko bahitamo gutanga inyama kuko bakurikiza umuhango w'abakurambere
haba haturagirwa rero cyane cyane abayisilamu babakene cyangwa se badasanzwe bafite amahirwe yo kwigurira nk'iryo tungo n'inshuti zabo ku buryo tutahera kuri babandi basanzwe bifite
icyo muhitamo inyama mudahitamo kuba hano isukari
ariko igituma duhitamo inyama ni ukuvuga ngo niwo muhango mwiza wabaye kuva ku Aburahamu hagatangwa itungo rikabagwa rikaba ari ituro ritanzwe kubera Imana none iryo turo rero ryaba inka cyangwa ryaba ihene cyangwa intama rigasangirwa n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi nibwo buryo byakozwe kuva kera bikaba n'uburyo bwiza bwo kubahiriza n'uwo muco mwiza w'idini ariko kongiye kubona umuco mwiza n'imibanire myiza hagati y'abantu
abayisilamu bavuga ko bagena umunsi wo gusangira n'abavandimwe babo ku munsi ukurikirira idi abateguye uyu munsi bakemeza ko ubwo umunsi w'idi wabaga benshi baba batabonye amafunguro
ariko nyuma yabo ngabo bizije uyu munsi mukuru haba hari abaturanya abantu duturanye n'abandi bantu baba batabashe kuza kurya ku musigiti no kugira ngo wenda n'abantu mu ngo zabo babe babasha kubasha kugaburira abana te nk'ubu turaha abantu ingo zigera kuri 200 buri muntu ni ikiro n'inusu niko twabibaze ikiro n'inusu gutyo bitewe n'abantu bataha muri zongo abayisilamu dufite ingo dufite ubu ni 100 ngira ngo hari na 20 gutyo
yego abandi n'abandi baturanye
wa dufite abantu baturuka inaha mu karere ka Rwamagana n'abaturuka mu karere ka Ngoma none iki gihe cyo ni igihe cyo kubaga cyo gutanga ibitambo abakire rero imana babushoze babarabonye uburyo bwo gutanga noneho bakavuga bati ahantu hose hashobora gukenerwa kurira ibyo nyama bagende bazihageze
amafunguro y'inyama yatangiwe hirya no hino ku misigiti y'abayisilamu yahawe n'abandi baturage babarirwa mu yandi madini ariko bigaragara ko nabo bari bazikeneye
nikabarampa singomba kujya gusaba umuntu w'umukecuru yajya gusabiriza ikintura barampa basanzwe bampa nubwo nateka bya gihanga n'abandiye ariko no gukaranga
bizi nyama se zirahingwa hari n'abatazirya rwose
hari ushaka kavuga hano
umusilamu se wowe
oya ndi munyagatulika
ariko baraguha
duha buri ko batwanditse se
ubiri joro nyine wabebera urabususurutse
urabiraho
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri Malawi imigambwe itavuga numwe n'ubutegetsi bandanya kuremera umukuru wa komisiyo y'amatora isaba ko atanga imihoho banasaba ubucamanza gufuta ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka aya matora yemeje ko perezida Pierre Mutarika ari we yatsindiye kuyobora iyindi manda Kwizera Alexi umwe mu banyarwanda baba muri Malawi yabwiye Ijwi rya Amerika ku imyerekano imaze iminsi ikogwa mu mahoro muri icyo gihugu iri kigenda ivamwe imigumuko yavyiganiye mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma
kuva amatora yaba hari imyigaragambyo batangiye bakora imyigaragambyo rimwe neza bayitangaza kitabirwa kuko nuno bigeze aho ngaho bavuga ko bazajya bakabiri mu cyumweru kwa gatatu no kwa kabiri no kwa kane iritabirwa pe ikaba mu rugomo ikabamo gutwika ibintu akabamo gusahura yabaye kwa kabiri no kwa gatatu yari rurangiza
byagenze bite
yabanjije bari basabye kujya kuri state house barabemerera urukiko rabemerera bahametero 100 yo kugira ngo bagere kuri state house hanyuma bigeze aho ngaho bahazamo abasirikare babwira yuko bitemewe kugira ngo bahagere babasigiraho metero 100 batanga ubutumwa aragenda gutanga ariko n'ubundi bari barasahuye banyura banyura mu mujyi bagasahura bagasenya ibikorwa remezo yo kwa kabiri yo bahinduye umuhanda bari babanje kubakanira bigeze aho ngaho na leta yatanze ikirego mu rukiko ariko urukiko babwira ko itegeko nshinga ryemewe umuturage kugenda akigaragambya ibyo ari bisa neza neza cyangwa hari neza neza kubera ko nta rukiko rwari bari bahagarika ko batangiriye ahantu bahise batangiye batwika imodoka za leta baragenda barangije gukora imyigaragambyo nimugoroba mu gihe yavuze ko imyigaragambyo yarangiye bajya mu muhanda bahita batangira kujya gusahura hari banki imwe y'umugabo muri Nigeria basahuye basaba n'amaduka mbega ibintu byinshi cyane barasaba batwika n'imodoka ya polisi bambura n'umupolisi busa n'ibintu biteye ubwoba utamenye ukuntu bifata utamenye ukuntu byita mbega biraba bagasahura yupfa ko ari imyigaragambyo mu mahoro ariko irangira itakiriho mahoro ko nk'umukuru wa polisi yari yatangaje yuko nta bushobozi polisi y'igihugu gifite yo kuyoborinda abantu bari mu myigaragambyo n'ibyabo ariko urukiko rwaje rutashye agaciro ibyo ngibyo ruvuga yuko uwe nk'umukuru wa polisi niwe agomba gusobanura niba polisi ari bakeya cyangwa niba ibikoresho bike bafite bakaka n'ingufu za gisirikare.
Ibyo bintu se biba polisi cyangwa ingabo z'igihugu zirebera ntizigira icyo zikora nubwo baba babonye uburenganzira, ariko iyo barenze ku mabwiriza baba bahawe barabihorera ntacyo ntabwo babahagarika.
Uyu munsi imyigaragambyo yabaye kuwa kare bavuze ko bamaze gufata abaturage ijana aribo bafunzwe, bazira kuba baratwitse imodoka ya polisi bagasahura babambuye n'imbunda zirasa matiyagaze bamwe barazijyana n'ubupolisi no kumara dore gutanga amatangazo y'uko wamenye umuturage ufite izo mbunda yahamagara polisi bakazitwara abaturage barazi bazambaye abapolisi mbega bafashe imodoka ya polisi barayitwika bazikura abapolisi barirukanya baragenda.
None urabona ibyo bintu birimo bishya bishyire hehe?
Ibi bintu biba biri bishya bishyira ntabwo turamenya imyaka itanu sivi niba umusaza azayiyobora, ariko ubu ngubu kuko urukiko rwatangiye kumva ikirego cy'intuza cy'amatora ko amashyaka abiri yatavuga n'umutegetsi yari yatanze ikirego n'ukwanga iryabaye rya kane rya gatatu batanze ikirego, urukiko ikirego batangiye kucyumva ku wa kane ubwo abari gutegura imyigaragambyo bavuze ko iyo myigaragambyo igomba kuba ihagaze kugeza ku itariki 26 y'urukiko rwatanze ko ruzazagize kumva icyo kirego hanyuma imyigaragambyo igakomeza. Iyo myigaragambyo ni iyo bari gusaba ko wari uyoboye komisiyo y'amatora yegura ko atatwaye amatora atagenze neza, ariko nawe yavuze yuko atazigera yegura, uzashaka azajya mu muhanda azegura ari uko urukiko rumaze abo mwanda w'urukiko umaze kugaragara amaze kugaragara ko ari arenga bamubeshyera cyangwa se yavuga ari ukuri.
Mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha aniyo bigarukiye twashimiye kuba mwadutseza amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.